Iri, Nijwi di Amerik. Nijwi di Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro vyaryo i Washington DC. Mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri City Radio FM 88.8 n'ibice bitatu inshuti ya bose mu Rwanda. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Turaramukije inshuti turi kumwe kuri mikoro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Umurundi Eric Biribuze yanonose ivyereke ubuhinga bwa none akora mu ishirahamwe Koning rikoresha ubuhinga bwa none. Iryo shirahamwe rikorera mu bice bitandukanye vyo kw'isi. Amara rifise icicaro gikuru mu gisagara ca Hickory muri leta ya Carolina yo mu buraruko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yatsindiye agashimwe 2018 Black Engineer of the Year Award for Professional Achievement mu mwaka w'2018 akaba yakarongeye Washington DC. Kugashimwe yaronse mu mwaka w'2018 kasubiye gutangwa imyaka ibiri nyuma yaho muri uyu mwaka w'2020. Kuva mu mwaka w'2018 yarakoze ibitari bike mu guteza imbere ishyirahamwe akorera Koning hamwe no gufasha cyane cyane abakiri bato gushyira mu bikorwa inzozi zabo ku bijyanye cyane cyane n'ubumenyi hamwe n'ubuhinga bwa none. Muri iki gihe ariko arashimikira cyane cyane ku byerekeye gufasha muri iyo ntumbero abakiri bato mu karere k'ibiyaga binini byo muri Afurika yo hagati. Twamutumiye mu kiganiro muri Sanga. Mutumire ndabaramukije. Turafise ikibazo ku murongo wa telefone umutumire wacu ndiri turashobora kumuronka. Twariko tubabwira ko yitwa Eric Birabuze akaba yanonosoye ivyerekeye ubuhinga bwa none. Akaba akora mu ishyirahamwe Koning rikoresha ubuhinga bwa none. Iryo shyirahamwe nk'uko twabibabwiye rikaba rikorera mu bice bitandukanye byo ku isi. Yamara rifise icicaro gikuru mu gisagara cya Hickory aho ni muri leta ya Carolina yo mu buraruko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yaratsindiye agashimwe kiswe 2018 Black Engineer of the Year Award for Professional Achievement hari mwaka w'2018 i Washington DC. Kugashimwe yaronse muri uwo mwaka w'2018 kasubiye gutangwa imyaka ibiri inyuma yaho muri uyu mwaka w'2020. Kuva mu mwaka w'2018 yarakoze ibitari bike mu guteza imbere ishyirahamwe akorera Koning hamwe no gufasha cyane cyane abakiri bato gushira mu bikorwa inzozi zabo mu bijanye cyane cyane n'ubumenyi hamwe n'ubuhinga bwa none. Muri iki gihe Eric Biribuze ariko ashimikira cyane cyane ku byerekeye gufasha muri iyo ntumbero abakiri bato mu karere k'ibiyaga binini byo muri Afurika yo hagati. Tukaba twamutumiye mu kiganiro muri Sanga.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'ijwi rya Amerika. Ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Turacyafise ikibazo mu buhinga bw'ivyuma muri studio mu kiganiro muri sanga twari ko tuvuga. Twari dufise umutumire wacu Eric Biribuze yanonose ivyereke buhinga bwa none akora mu ishyirahamwe Corning rikoresha ubuhinga bwa none. Iryo shyirahamwe rikaba rikorera mu bice bitandukanye byo ku isi, rifise icicaro gikuru muri leta ya Carolina yo mu buraruko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abahinga bariko baragerageza gutorera inyishu ikibazo kiri muri studio kugira iki kiganiro gishobore kubandanya. Mu twihanganire
Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuza yo kwijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Mugucerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batabangura. Mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere ntanyeka. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu.
Ya bini kemuri gisha barundi twabonye James Jean Aprice.
Lonely Records.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara mu yinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Mwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba watumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mubandanye kutwihanganira turacyafise ibibazo mu buhinga bw'ivyuma muri studio yacu ya gatano i Washington DC ari mu kiganiro muri sanga twari twatumiye umutumire wacu yari Eric Biri buze turibaza ko niyo ivyo bibazo vyatoregwe inyishu tubandanye iki kiganiro Eric Biri buze yandonose vyereke ubuhinga bwa none akabakora mu ishyirahamwe Corning rikoresha ubuhinga bwa none iyo shyirahamwe rikorera mu bice bitandukanye vyo ku isi bise cicaro gikuru mu gisagara ca Hickory aho ni muri leta ya Carolina ya muraruko muri leta zunze ubumwe za Amerika yatsindiye agashimwe 2018 Black Engineer of the Year Award for Professional Achievement mu mwaka wa 2018 Washington DC ko gashimwe yaronse mu mwaka wa 2018 kasubiye gutangwa imyaka 2 nyuma yaho muri uyu mwaka wa 2020 kuva mu mwaka wa 2018 yarakoze ibitari bike mu guteza imbere ishyirahamwe akorera Corning hamwe no gufasha cyane cyane abakiri bato gushyira mu bikorwa inzozi zabo mu bijanye cyane cyane n'ubumenyi hamwe n'ubuhinga bwa none. Muri iki gihe Eric Biri buza akaba ari kashimikira cyane cyane ku byerekeye gufasha muri iyo ntumbero abakiri bato mu karere k'ibiyaga binini bya muri Afrika iyo hagati. Tukaba rero twari twamutumiye mu kiganiro muri sanga turibaza turizigiye ko abahinga ariko baradufasha ba engineer muri studio yacu bashaka gutorera ikibazo ibazo bijanye n'ubuhinga biri muri studio bitashoboye gutuma tumvikana n'umutumire wacu Eric Biri buze mu bindi yakoze harimo ibitari bike aho yafashije abana b'imfuvyi mu Burundi abavyeyi babo bahitanywe n'ikiza cha sida akaba yarafashije umugwi w'abarundi batari bake akoranye n'abarundi baba hanze mu kubafasha kuja mu mashuri mu kubarira amashuri benshi muri bo bakaba barashoboye kurangiza amashuri yabo bikaba byarabafashije kuronka ubuzi amwe no gushobora kuba imboneza mu miryango yabo. Abandanya rero ashimikira ku byerekeye gufasha abakiri bato na cyane cyane kubijanye n'ubuhinga bwa none nibijanye n'ubumenyi turafise muri umwanya abahinga barashoboye gutorera inyishu ikibazo twadufise muri studio mutumire wacu turashoboye kumuronga mutumire wacu Eric Biri buze. Eric uratwumva?
Yego me ndabumva.
Utubabarire hamwe n'abariko baradukurikirana habaye akabazo gato muri studio ubuhinga bw'ivyuma twashoboye kubaronka ku gihe ariko barashoboye gutorera inyishu ikibazo cyari kihari ubu turashobora kugira iki kiganiro cyacu.
Yego.
Mwashobora kwidondora muri make ku batabazi bariko baratwumviriza?
Jewe Eric Biri buze jewe nkorera ikigo cha Corning muri leta zunze ubumwe za Amerika maze muri ico kigo imyaka 23 jewe navukiye mu Burundi hanyuma ngenda kwiga mu Bushinwa hanyuma ngenda kwiga muri leta zunze ubumwe za Amerika hanyuma ariho natangiye gucungurira ico kigo mu myaka 2 iheze naragize agahimbwe ndaronka agashimbo kitwa Black Engineer of the Year Award ako kari kajanye n'ibintu nashoboye gukora bijanye n'ibintu byitwa STEM Science technology and engineering and math hanyuma twarigize no kuvugana na mwebwe ngaha muri radio yanyu ubu rero kuva ndonse kugahimbwe naragize ngene ndandashaka gukorana n'urwaruka kugira ndabe ningene ibyo noba narashitse ko nabandi boshobora kubishikako
iyo shirahamwe ryanyu rirashimikira kuvyerekeye gutora ubuhinga bushasha bushobora gukoreshwa mu gukora ibidandazwa ubwo buhinga budusigurira muri make n'ibidandazwa ubwo buhinga bwanyu bukora ko
ibintu byinshi cyane cyane tudandaza kandi tuzwi nako ni twebwe twatanguye ibintu byitwa fibre optique ni bimwe bituma byatumye internet itangura ibyo rero twe twabitoye mu 1970 1970 tumaze imyaka 50 twarabitoye n'ubu ni twe tukira ba mbere ku isi yose dukora ibi ama produits ajyanye n'ibyo bintu ikindi kintu abantu bose bamenyereye bazi bakoresha iminsi yose ni ibiyo biri kuri amatelefone bita smartphone ajya amatelefone menshi yo ku isi yose ayo mufise mwese nga anye imbere yanyu kigiye kiyo uri kuraraba cyitwa Gorilla Glass Corning Gorilla Glass iyo rero ni ikiyo twashoboye gukora gikomeye cyane kandi kiriko kiragurishwa no mu karere kacu hariya muri Afrika hariya anye duturuka
muvyo muri ko muragerageza gukora muri ko muragerageza gushimikira ku bakiri bato na cyane cyane nko mu karere kacu gutuma bijukira ibisata nk'ibijanye n'ubumenyi n'ubuhinga bwa none kenshi usanga abantu abakiri bato babiga babitinya bibazana ibintu bikomeye cyane bisaba ubuhinga bukomeye umuntu yitegereje ndangaha muri Amerika biravugwa ariko nibaza ko atari ivyo ko cyane cyane uravye nk'abirabure kenshi baja mu bisata bindi bibaza ko vyoroshe bataja muri ivyo bisata bikomeye kandi bifisa kamaro gakomeye kubijanye no mu karere kacu nikiye muri kumukora kugira mufasha abo bana bakiri bato bashaka kuja muri ivyo bisata
kuva ntonse ya anye award maze kuza muri aka karere kacu imyaka gatatu mu mwaka umwe n'igice maze kuza gatatu kandi n'ubu nzogaruka muri ibice kubera yuko naciye mbona yuko kugira ngo dufatanye n'urwaruka dutegereje kuba ngaha tukabona abantu tukabona ibiriko biraba kugira turabe ibyo twoshobora gufashanya rero muri ibice riheze twarashize hamwe Abanyamerika bamaze gutora ibintu byinshi bamwe bita aba scientists turabazana mu karere kacu muri conference yitwa Afrika Haguruka iyo conference ikunda kuba muci rero tuzanye abo bantu twaje kugira twigishe ugwaruka ingene umuntu ashobora gukoresha ibi bita systeme kugira ngo ahindure igihugu cacu kugira bitere imbere abantu benshi nkuko bivuze baratinya ibyo byigwa by'amasayansi cyangwa engineering kubera ko bibaze yuko bigoye ariko utangwe kubyigisha nk'ingene babyigisha mu bihugu bimwe biteye imbere ibyo bintu ntibiteye ntibigoye cyane kubera yuko mu bindi bihugu abantu barakoresha ingene abana babyiga biri ibintu bakoresha amaboko kumenyera gukoresha amaboko kumenyera kubaza ibibazo kumenyera gukorana n'abandi ibintu babyiga ubu ubajije ikintu ukacubaza ikibazo kugisubiramo nk'icyo waborotse bijya anyibira nicyo bitera ubwoba abantu benshi ariko ubyigishije werekana practice ingene bitegeze gukora ukengera ingene wibuka nk'abana batoya bashobora gukora nk'amapine bakoresha amapine bagakora nk'akaduga gatoya bagakora nk'indege bagakora nk'itopi so yugura ibintu bijya byose bisaba ukwiyumvira uko kwiyumvira rero ubikoresheje niho uca usanga umubyize neza bishobora kuzana abantu bashobora gutangura kugira ibintu bita innovation
yego none nko mu karere kacu k'ibiyaga binini kuri ibijyanye n'ibyo bya system ubwo buhinga bwa none ubumenyi ni akahe kamaro bishobora kugira nko muri kajya karere kacu kaba ariko baratwumviriza bibaza ati ibyo ni ibintu bihanitse twe ntibituraba
nk'ubu unyikorera aba muri Kenya karere kacu ibintu byinshi dukoresha iminsi yose tubigura biva hanze ibintu dukenera ugiye kuraba kubigura mu botike biva hanze kugira ngo dutangure gutera imbere ibyo bintu dukunda dukoresha misi yose twari dukwiye kubyikorera. Ubunye hari ikintu nabonye aho telefone yitwa Marathone. Iyo telefone ni telefone shasha ikorerwa mu karere kacu. Iyo telefone ikoragwa n'abantu biwacu. Iyo telefone imeze nka za telefone za Samsung, nka za nze iPhone, ni telefone iteye imbere. Jewe narashubiye no kugenda gutembera mu kigo bayikoreramwo, nasanze yuko abantu babikoreramwo muri iyo izine imeze cyane nk'ama izine yose ameze neza yo ku isi yose. Nk'icyo rero n'ikintu cyerekana ingene sisteme iriko irahindura ingene abantu bakora. Kandi muri iyo izine ucuronka abantu benshi baronka akazi, abo bafite akazi akaba bashobora kugura ibindi bintu bikatse bituma rero ingene igihugu bitangura gutera imbere.
Reka tuze ku mirongo ya telefone dufite. Cedric, uratwumva?
Ndabona cyane, ndabona mu cyamunye makuru.
Yego, turabona mu kije. Cedric uri he?
Ndi nga Kampala, Uganda.
Yego, ufite ikibazo ubaza umutumire cyanke ikicyumvira ushikiriza?
Yego, ndamukije cyane n'umutumire.
Yego, arabumva.
Ikakantu nagomba kumwibariza, numvise ko atari mwa kano karere kacu mugabo akunda kutaraza. Nagomba ndamusabe ko numvise azoza mu kwezi kw'indwi. Urugwa ndamubaza nti ko nanjye mushyira mu rugo rwaruka rimwe yoza mu kwindwama tukongeranya ubumenyi. Nanjye bugenda mu Burundi ariko nabuye mu Burundi ngenda gusima kurahura ubwenge ngaha Kampala, Uganda, none niga ndumva ko nanjye bindaba kandi byumfasha muri kazoza kanje.
Ego, reka byishure, mumwishure.
Ego cyane, iyo ayo makonferansi tugira yuguruye ku bantu bose kandi dushaka gufasha aka karere kacu kose. Urumva wewe uri ngaho uri Kampala, uri Murundi, uri hehe, uri Bujumbura cyangwa ahandi, turizeye yuko ushoboye kuronka umwanya n'uburyo ko twakwakira n'amaboko meza.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Tugaruke kuri ako gashimwe kawe waronse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani, agashimwe kiswe Black Engineer of the Year Award for Professional Achievement. Muri make wasigurira ako gashimwe icyo kari kerekeye n'icyo kabunguriye.
Icyo kari kerekeye cyane cyane ni kubera ko iyo myaka myinshi maze gukorera ikigo cyacu cya Corning, narakoze cyane cyane ibintu by'ama innovation y'ama produits ya fibre optique bakoresha muri le centre de données, ibintu bita data centers. Ibyo rero bikogwa nakoze byarazaniye iki kigo cyacu amahera arenga imiliyari de kubera ibyo bintu. Rero abantu barihweza kubona iyi myaka yose ibintu byose maze gukora n'ibintu maze kwegeranya kuri iki gihugu, niho bake bama ako gashimwe. Baheje kuma ako gashimwe rero barashaka yuko si ukubwira gusa nkorere iki gihugu ariko no gukora kugira mfashe abandi, mfasha abandi bakwiyumvira, ndababere intuzeye example
imboneza
imboneza. Hanyuma rero nicyo gituma ibi bikogwa byo gufasha urwaruka gufasha abandi benshi kandi bo mu karere kacu byake bikomera. Nicyo kintu rero byampaye ingufu, bimpa umwete ni gushaka cyane kugira ngo shobore kuraba inagije no shobora gufasha ibihugu byacu.
Cedric yaragifise ikindi kibazo. Cedric aragaruse ku murongo, uratwumva?
Yego, ndabumva cyane munyamakuru.
Yego, uduge ku kibazo kindi warabufise.
Yego, ndagomba namubaze nagomba ndamubaze ko yoshura kuza kuduha adresse complete turonke izindi ngaha kugira ngo tugume numvise ko umugabo umeze neza kugira ngo tugume connection.
Arabumva?
Yego, ndabumva, ndashobora kuyibaha ngaha ariko ndibaze yuko nuyiha na nzize na Voix de l'Amérique gashobora kuzibaha, ariko adresse yanje ni eric.viribuze@corning.com.
Corning ni mvuze mu Kirundi, Corning ni c o r ne i ne j. Mu gifaransa ni c o m n i n j. Washobora ku wabyanditse?
Na byanditse ariko ntacyo ko na byanditse ariko ntibyanditse neza byose ariko ntacyo nibi birakwiye nibaza ko ukemo mumpera kanimero ka WhatsApp cyangwa kuri Voice America ndashobora kuza gushora kubahamagara bakabimpa neza
cyane cyane n'ikindi urasho ku
Cedric
muri LinkedIn
ego Cedric i telefone ya yawe baraza kuyifata ari uwo turi ko dukorana muri studio araza kuyiguha
murakoze cyane
murakoze Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri Sanga turi kumwe n'umutumire Eric Biribuze akora mu societe Koning rikora ibintu bijanye n'ubuhinga bwa none rikaba rifite icicaro gikuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nta muri Leta ya Carolina mu buraruko tugarutse ku buzima bwawe nike cyatumye ufata icyo gisata kijanye n'ivyerekeye ubuhinga bwa none
jewe namye ari ibintu numva bifise bimwe bita curiosité kuva ni ndumwana muto cyane niga muri muri primaire no muri secondaire ni ibintu namye numva niyumvamo ariko rero ngiye kwiga cyane mu Bushinwa nkabona kiye gihugu ingene kiri kiratangura gutera imbere ndagiye yo kera kitaratera imbere nkuko tubibona ubu unye naciye mbona ingene gukurikiza STEM ari byo bifasha cyane kubera ko muriko muriyumvira ubu unye Bushinwa nico gihugu abantu bose bagiriramwo manufacturing
bahinguriramwo ibidandazwa
ihungurira by'ibitandatu ni rero ni kubera bafise aba engineer benshi kubera bafise abantu bose bagira technology nico gituma icyo gihugu cyashoboye kuzana kushobora kugira ibyo twavuze rero nico nacyo nshima cyane rero nje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndiko ndarondera akazi narondeye akazi ka societe ishigikira cyane innovation hanyuma ngiye rero muri Koning cyandabona rero iyo valeur iki gikorwa cya Koning kimaze imyaka irenga ijana na mirongo itandatu n'itanu kubera gusa ikoresha innovation twebwe tuguma turondera ikintu cyohindura ubuzima bw'abantu kugira bumere neza kandi mu myaka nk'imyaka cumi ngo twarimwo mu byatangwe television twarimwo mu byatangwe internet twarimwo mu byatangwe ama smartphone n'ubu tuko turakora ibintu byinshi biriko birashaka guhindura imiduga nk'ubu unye iyi miduga tugenderamwo turibaze yuko izo wifise ibintu by'ama display bimeze nka televiziyo tufise muhira ibyo byose tubikura kubera ubwo buhinga twiga rero nico catumye nkunda kubyiga kubera ko nabona ko kamaro bifitiye jeje nyine ariko kamaro bifitiye amakungu n'inzi
muravuze ko iyo sosiyete yanyu irenga imaze igihe kirenga imyaka ijana mukaba mukorera mu bice bitandukanye byo ku isi mwoba muriyumvira gukorera muri Afrika cyane murasanzwe mufise igisata cy'iyo sosiyete muri Afrika cyane murafise imigambi
turafise akantu gatoya muri Afrika yepfo turafise ahantu dukora ibintu dushyira mu miduga kugira ngo tugabanye bimwe bita CO2
imyuka igaramira ibidukikije iva mu modoka
ariko n'akantu gatoya cyane turiko turabona ibintu biriko bira muri Afrika ubu rero ibyo tuko turiyumvira ni ukuza muri Afrika y'aka karere kacu urumva akarere kacu gafise ibihugu bihuye muri bimwe byitwa East African Community murabona yuko hariho na ntuzeye n'iyi inye ya free trade abanyafrika bose bari sinye izotangura mu kwezi kw'indwi ibyo rero turiko turabibona tubona yuko ukoraba ugwaruka rwo muri Afrika nigo gwaruka rutoya cyane ku isi yose kandi ruzokwama ari goruto mu bindi bihugu by'Uburaya byo muri Amerika cyangwa muri Aziya
abantu bagenda barasaza hanyuma kuba bagenda basaza umva bica bigora kugira urunka zoronka abantu babakozi abakozi bazabava muri Afrika rero nka twebwe turi muri Koning turaba imyaka ijana iri imbere ivyo rero nivyo turiko turibaza ko dushitegerezwa kuza ngaha muri Afrika dutegereza ko turi ngaha muri Afrika kandi ibihugu byinshi byo muri Afrika biratangwe gutera imbere bigira bimwe bita ntuzeye kumwaka kumwaka ingene ntuzeye GDP yiteje imbere
umwembo muri rusangi w'ubutunzi
dure dushaka kuba turi ngaha izina ryacu rire ribiri ngahanye turaba ingene twofasha urugwaruka nico bituma ishyira ku mutima cyane kandi kugira ikigo cyacu kishobore kuranka abantu b'abakozi bize bashobora kudukorera umunsi tuzoba twashoboye kuza gukorera ibintu byacu ino
tugaruka ku mirongo ya telefone Federico aratwakuye Federico uratwumva
Ndagenda bumva cyane.
Federico uri he?
Ndi sagara cyabuje umuntu.
Yego ufise akabazo icyumviro shikiriza.
Yego nagomba kubaza umwe. Ndi nga muri je fatse nkubona kagatse kidi n'icyo ndasanze ndiye mu. Kisimo ubyara ndo kubitangira kandi ndo muri Afrika kandi mbaze nta muru abantu benshi bari tuzi ibintu bokora bateze imbere mugo bakabura abantu bashaka kubashyigikira muri iyo migambi n'ugerageje ntashobora kuba ngo niyo ari karajya cyangwa ari karava kukurumba kenshi yaba amabanki nta atkorohere byinshi kugeza gushaka gutegura umugambi kugira urumva rabu kumbene ushura kwikizime cyane uteze imbere abandi n'ugerageje rumwe ngo ashake ko ngo mugari nta bantu bafata mu mugongo bwe cyo yatanga mu mugambi kagenda kuri onda abantu bafata mu mugongo bararanga imigambi imwo adafite umuntu ukiri kigeze ushura ko mu mugambi muri ibiri byacu yati yafite umugambi yo kwishura gufasha abantu bese bagashobora gufasha ubwo bwo muri Afrika kuko kenshi ubwo bwo muri Afrika muri Afrika kina gukene niko tuna n'abafata mu mugongo eh gutwika ikarako murakoze cyane imana ibahezagi
murakoze turabashimiye ari Federico mu mwishure eri
ariko ivyo yavuze umurongo cyose na ntwari ntwari wanyoroheye cyane gukurikira
yego yavuze ngo kenshi ngo abantu benshi cyane cyane abakiri bato ngo bifuza gukora ama projet ibintu bibateza imbere ngo ntibabona iyo batera abaja nta buryo bafise ngo nta bwafata mu mugongo
urumva ibintu byose navuze tuko turakora byinshi bishaka gufasha urwaruka so ngira ngo andungikiye nk'iyo email akambara ibintu byose bariko barakora nkamwerekana twe ibyo turiko turajamwo haraho twosanga twohuje mu bintu byo mufasha
murakoze Emmanuel nawe nyene ari ku murongo wa telefone Emmanuel uratwumva
yalo
yego uratwumva Emmanuel
yego ndabumva cyane ndishye ari mu Rwanda
ufise ikibazo icyumvira
Nishaza na shaya kubazo mutumirwa.
Yego.
Ezeko numvise afite umushinga mwiza yatangiriye hanze se na gitekerezo cyo kuzava aho hanze agiye kubikorera none ako akegera hano muri bino bihugu byacu kugira ngo natwe abadafite akazi bazabonemo akazi muri uwo mushinga we ko numvise ari mwiza cyane. Se no kubera iki yashinye kuwukorera hanze kandi hano hafi hano natwe twari tubikeneye nansubize murakoze
arabasubiza
urumva rero nabyumvise neza aho nkorera icyo kigo cya kiva muri Amerika gutangura
yaribaje ngo ni proje yawe watanguje
oya ni kigo nkorera ariko ivyo ndiko ndakora nukuzana icyo kigo muri Afrika ivyo uvuze nyene nibyo turiko ndiko ndashyiramo inguvu nyinshi ariko rero kuza harimo ibintu bihakenegwa ibintu byinshi cyane icya mbere rero ndiko ndafite ku mwanya cyane ni ukukorana n'urwaruka kugira ngo bagire imwe bita capacity building kugira rero umuntu azane nk'ikigo ngaha nuko hategezwe ko ba ari abantu bashobora gukora ibintu dushaka gukora abo rero naho ama mu mashuri naho ibiga mashuri menshi haraho ibintu babiri special cyo gituma rero nshaka ibi bya STEM ko tubiduza cyane kugira uzana ikigo kinini yagikeneye aba engineer benshi kandi aba engineer bizi ibintu byinshi kandi bi specialize mu bintu bitangana rero nibyo nshaka ko fatanya n'abantu bino kugira ngo turabe ingene tubitangura kubitera imbere hanyuma icyo kigo cyacu kije kikabona yuko kugira gikora ibintu ngaha gishobora gukora ibintu bigashika
akenshi ama societe yo hanze abashaka nko kuja gukorera mu mahanga na cyane cyane nk'akarere ka Afrika hari ibintu abanza kwihweza akaraba muturera ashaka gukoreramwo ku bintu bimeze haba kubijanye n'abo bantu bafite ubwo buhinga bari kuravuga nko kubiberekeye haba ibijanye uko ibya politique byifashe societe yanyu iraba izihe critère ibintu isaba
ya critère ya ntuzeye ya bintu bita business environment urumva abantu bamaze korohereza ingene umuntu agira business iraraba ingene abantu abakozi bari bafise ubushobozi bwo gukora ibintu dukorana nkuko muvyumvira iki gihugu cyacu nico muri Amerika ururimi nago nyene rurakenegwa ururimi rw'icyongereza hanyuma rukaraba n'ingene amareta ariko araraba kure kungene kugira umuntu azaye nk'ikintu akaraba umuntu ari mu myaka 10 ibintu bizaba bimeze gutse mu myaka 20 ibintu bizaba bimeze gutse rero babonye yuko ibyo byose biri ku bimeze neza niho usanga nk'aya masosiyete yacu ataza kuza buhoro buhoro rero nibyo tuko turafashanya kwigana muri aka karere kacu
murakoze tugaruka ku mirongo ya telefone Jean Marie ari ku murongo wa telefone Jean Marie uratwumva
ndabonga
ufise ikibazo icyimviro
ikibazo
yego baze yego
umumbare gendeza ije shirahamwe ryawo nakaye kamaro byo byari ku kigihugu na cyane cyane kuri twebwe gwaruka mu gihe twiza tukaba tubura n'ibyo bikora
yabumvise arabishura
donko ikintu cyane cyane kibazo cerekeye nibihe bintu tuko turakora cyane cyane by'ugwaruka
yego nakamaro bishobora kugira kugwaruka byo shiramo cyane
eh
ari wabivuze ariko arashaka kubisubiramo
eh ahubwo reka ntange nakandi karorero ngira ngo kofasha ubu hariho programme turiko turashyira hamwe y'ukwigisha abana batoya bafite imyaka 9 gushika ku myaka 14 yukubigisha amarobo ingene ba programa amarobo ingene batangura kwiyumvira en fait ingene bo shobora design
to ntago ciriyemo novuga utwo twuma robo novuga ko ari nk'utwuma dushobora gukoreshwa ku bintu mu bisanzwe bikorwa n'abantu
bikorwa n'abantu
dukoresha ubuhinga bwa none ubuhinga bukomeye
ibyo rero utangiye kuvyigisha abana bakiri bato bakura mu mitwe yabo bafise ubwo buhinga ubagize aba engineer baragira rero kwiyumvira cyane innovation ntikisura kugora izo rero ni programme dufise cyane hariya muri Amerika twakoranye nabo mu kigo cyacu cya Corning tugashaka kuzana gutangura uturugwi ku mashure matoya kugira turabe ingene twofata nk'iyo programme tukayishyira mu mashuri twarabe ingene bizogenda tubonye ko bigenda neza tukafata izo programme tukajya tuzagura nk'icyo ni ikintu kiri nzeye kigaragara ikindi navuze ni iyo conference dukira mu kwezi kw'indwi yitwa Afrika haguruka iyo conference tuzana abantu benshi umwaka uheze twazanye abanyamerika 10 uyu mwaka tushaka kuzana abanyamerika 30 bakamara indwi yose bariko barigisha abantu ibintu bijanye na bya STEM kandi uyu mwaka cyo kuturiyumvira dushaka mu bantu kubugumana nako kagwibazo bakubarigisha kugira baba coaching bababera ama mentor hanyuma ubumenyi buduge kubwo nk'ivyo nari navuze bya kare nico ni kimwe mu bintu coaching iraba cyane kugira ize mu gihugu cyari cyo cyose rero umva ako turakora ko turashaka gushiraho ibintu bimwe coaching ikeneye kugira izane aya mamari yayo ino mu karere kacu kugira natwe twese cyo turonka akazi nkuko wari ubibajije
ego Eric aratwakuye Eric uduge ku ijambo ikibazo cyane icyumviro
mwanzamo ndamutse ku mukemere
arabumva
cyane nakomba kumwankuraja kwiye tapi ageze ku cyangwa se yashobora gukora amajewe sina sina gira mbaze ahubwo na ni proposition cyangwa se projection doze umuntu avuka mu gihugu cy'u Burundi jewe ndakwirekera ku bindi bihugu by'u Rwanda karere mugabo ndakwirekera ku gihugu cy'iwacu atagwa na vukamo turiko turaraba ibintu by'ubuhinga cyangwa se ibintu bya informatics cyangwa se ibyo umwenda ntibiteye imbere ku rwego yuko nta bikoresho bihari ari gusanga kenshi byigishwa mu mashuri haba ayo makaminuza ugasanga ibintu murabyiga donc ugasanga n'amateori ibintu bitaba aplike kubera ko nta shada aplikasi ihari nta ushobora kubikoresha ugasanga ibintu waragwize ntinabitangura neza kubera ko batakwereka ibyo bikoreshwa rero rero kino musaba icya mbere cyose ni uko yogerageza akavugana n'abajeti imbero iyo nuzo ya inisiyative yavuze ko bafite yo kwigisha nk'ibyo bya porogaramasiyo y'amarobo mu mashuri ni ibintu byiza barate na amakuru de referanse bakavuga ati ku ishuri kanaka reka tugire ibikoresho hama twigisha abana bato bato ibyo bashobora kumenya ko abana baba bagifite ubwenge cyangwa se ubwonko ufata n'umwuga mugabo rero mbo nyine twaba bashaka kw'igihugu gitera imbere bagerageze baraye bahere hasi baraye mu mashuri mbega imbere imeze gute ibyuka bitunganije gute ibikoresho byifashishwa siretero bimeze gute kuko la teori sori nayo ishobora gufasha ikintu ndipfora apulikasiyo rero nibarabe sikuri agira ikintu afashije ugwaruka kuko numvise niyo inisiyative afise bakora ku gwaruka baraba ikintu afashije vrema ugwaruka nta kigenda nibyo tuvuga ngo twarize nta gisperance dufite nicyo gituma ubona bagize gutanga akantu bavuga ngo gisperance y'imyaka iyi n'iyi kubera iki bazana gisperance yari kuko ibyo twize ni twabyaturise murakoze
cyane arabumva sinzi icyo yovuga kuri icyo cyiyumviro cyanyu Eric
oya icyo cyiyumviro ni cyiza cyane kandi ndabibashimiye urumva ni nacyo gituma ndiko ndavugana namwe mba nkeneye kumva ibintu mwiyumvira kubera ni ibintu jewe bindaza kwishinge ingene gufasha urwaruko rwacu kugira ngo urondere uburyo umva buryo buva kuri benshi kuri byinshi kandi naje ndifuza abandi benshi bari kubatwumviriza bo muri diaspora nabo abandi bameze nkanje nabo nyine ko bubandanya tugakorana kugira ngo ibyo ndiko ndakora bikogwe n'abantu benshi nakumvirije cyo ndibaza ko icyo kintu ndakiri ku mutima aricyo muri vyose tuko turakora nshaka gushikako
murakoze tubandanye ku mirongo ya telefone Nicodem ari ku murongo Nicodem icyumviro ikibazo
you have $90.67
Nicodem umurongo wiwe ntumeze neza dufise Christophe uratwumva
ndamba cyane
Christophe uri he
ndi Zambia
yego ikibazo icyumviro
nashaka kubaza umutumire icyo ariko arakora kugira ngo cyo rwaruka dushikirwe kuko n'abavuga ngo ariko barafashe rwaruka twe turamwe mu rwaruka ariko ugasanga twarize amashuri kugira ngo tubone icyo dukora twarabuze dufata gahunda zo kugenda mu bindi bihugu kandi ugasanga twayo tutorohewe mwari mwari tugifuje ko twutahuka twashaka kumubaza ukuntu ariko bagerageza kudufasha ko rwaruka kugira ngo mu minsi y'imbere dushobore gutahuka tureke kuva mu mahanga kuko ntabwo umuntu abayo mu buzima yishimiye, agomba kuba iwabo agakorera iwabo tukaronka ubuzima turi iwacu, biba byoroshye cyane ko amahanga n'amahanga benshi twamusaba, kandi twashaka no gusaba yuko twashaka kuranga kontakite ze tukashobora kuvugana byinshi, tuba dufite ibyifuzo ko ushobora guterera nk'urwaruka.
Murakoze, arabumva, reka bishyure.
Urumva ntacyo kuguma nsubiramo ibyo navuze, ariko cyane nongera ku ikindi, urumva nk'ibyo twavye byo by'abana ni iyo ni nka proje iri reyere, ibindi navuze ni iyo conference, kuko conference abazo yijamwo turashaka ko tuguma tuba fasha abazo bari ko bakorana n'abantu benshi bava mu bihugu bafise ama experience menshi, ko umuntu ashobora kuba muri iyo programme arashobora twifuza ko tugumana tukamuha ubushakashatsi bwo mufasha mu buzima bwiwe. Ari ikindi na genosaba urwaruka ni ukujya hamwe nk'ubunye mushaka nk'ikintu muvuga ngo erega twe turafite proje twewe wodufasha, nk'ubu mugiye hamwe wumva nabahaye email mukampa ikintu nka proposal, ndafise na jewe abantu benshi dukorana nushobora kwiyumvira ingene icyo kintu mushaka gukora twogikorana. Jenda keneye yuko n'urwaruka rugira umwete rukavuga ngo ibi bintu twe turakiri proje kandi dushaka gushika kuri iki kintu, ariko niki tubuze? Kandi je ibyo nibaza ibintu bibuze cyane ni mu mutwe, si ndatse ko abantu benshi mu mutwe niho dukeneye gukorera cyane, no mu mitima, mu mitima y'ugukundana, mu mitima y'ukugira collaboration, mu mitima y'ugufashanya. Ibyo tubifise, hanyuma twaba tubifise ikintu kigaragara, kandi baza yuko noshobora kurondera uburyo bwo gufasha abantu bafise ibintu biboneka.
Yego, mwavuze ko mwamamugirisha ayo makoraniro izo nama kumwaka utashe, sinzi ko ari kumwaka utashe mu kwezi kw'indwi. Yitwa Africa Rise and Shine Conference cyangwa Africa Haguruka. Mubona yitabirwa uretse abo bavuye hanze, abanyafrika ubona bayitabira babona kwishobora kubagirira akamaro?
Ego, aho twagiriye haritabira abantu benshi nko muri workshop imwe, wasanga ariho nk'abantu amajana abiri muri workshop imwe. Hanyuma iritabwa n'abantu benshi cyane, turiko turaba nko mu ndwi yose wasanga twigishije abantu barenga nk'ibihumbi bitanu. Ariko rero igituma ndiko ndavuga nshaka kugira ngo abantu bayimenyere, izoba mu matariki y'ukwezi kw'indwi, itariki 12 gushika itariki 19. Urumva umuntu ashotse kuronka uburyo n'umwanya, andibaze yuko aho hariho ibintu byinshi byiza umuntu yokuramo.
Yego, harabaye amahiganwa, ndibaza ko ahora aba rimwe na rimwe, hari ibyabaye harize imyaka mikeyi ku bakiri bato kubijanye n'utwo twuma twariko turavuga dushobora gukoreshwa ku bintu mu bisanzwe bikorwa n'abantu dukoresheje ubuhinga bwa none ivyo vya robot. Harimo n'abari baje bava mu karere ka Afrika n'abaje bava mu karere kacu k'ibiyaga binini no mu Burundi n'u Rwanda. Ukabona ko abo bana bafise ibyo byiyumvire nk'uko ari kuri abivuga, bafise biyumvira ibintu bishobora kuvamo ibintu bikomeye, baragize uruhara muri ayo mahiganwa. Nikihe nk'iryo shirahamwe ryanyu cyane wewe ku giti cawe ubona woha inguvu abana nk'abo bari muri ibyo bya robotics?
Nk'abantu bari muri robotics ubwo nyene jewe ndafise abantu benshi dukorana bashobora kubigisha atana kimwe babasavye bakoresheje za internet, bakababwira bakabaraba ibyo barakora, bakabaha amantu zeye, bakababwira imwe bita coaching. Ikindi ari ibintu byicaye neza tubikoranye, turashobora no kuraba yuko twoshobora kubaha ama ordinateur, turashobora no kuraba yuko n'ibyo birobo ayo mamashini umuntu ashobora kubibaha, ko abo dukorana bashaka kudufasha barafise umwete, barafise ni umwete munini ya yuko ibyo bashoboye ibi bihugu by'Amerika byashoboye gushikako tegereza gushika mu bindi bihugu byose rero kubera yuko nababariye yuko jewe ndashaka kuteza imbere aka karere ko kacu baranyumvira igihe bavuga ngo twebwe tubonye proje igaragara reka tuvugane turi ibyo dushobora gukora ariko ariho byinshi mvuze bashobora gukora kudufasha barafite no kuzino bakigisha abantu nk'ubu unye muri iyo conference ya Afrika haguruka tuzozana babiri muri bo bigisha abantu bazoshobora kwigisha abandi bana batoye.
Murakoze. Tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Eddie Jonas. Eddie Jonas uratwumva? Eddie Jonas? Eddie Jonas? Eddie Jonas uratwumva? Eddie? Murongo wa Eddie umeze nabi, mu twihanganire. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Kenshi amashirahamwe agira imirimo y'ubudandaji yo mu mahanga aratinya kuja muri Afrika uretse asanzwe ahazi cyangwa bayakoramwo bababwira neza uko Afrika yifashe kubera kenshi baba bibaza ko atamirimo y'ubudandaji ishobora kuhabera atanyungu bashobora kuhakura bagiyeyo cyangwa kubera ibyo babona ku mateleviziyo ibyo basoma mu binyamakuru ibyo babwirwa bivuga karere ka Afrika ko ari ingwano ari bibazo ari ntambara atabantu bafise ubuhinga bashobora gukorana nabo atanyungu ku bikorwa byabo zishobora kuvamwo ku byerekeye iyo societe yanyu Afrika muyibona gute uyibamenyesha gute kugira abashobora kubona ko bashobora gukorera
ibyo uvuze n'ukuri kuri gukomeye kandi nibyo iyi societe yacu irabyimvira cyane gutyo onye rero icyo cyumviro cya Afrika haguruka cyadutumye dushobora kuzana Abanyamerika bakorera iyo sosiyete ku giti cyabo cyonyine batazanywe na sosiyete yacu kugira ngo tubereke yuko muri aka karere hariho ibintu biriko birakogwa bishobora kuzana inyungu kuri iyo sosiyete yacu. Umwaka baje umwaka uheze baraje baribonera barabona ibintu biriko biratera imbere hanyuma basubiyeyo nibo baci bagira ubuhamyi ama testimony y'ibyo biboneye bonyine ibyo rero babigize iyo sosiyete yacu kubera ko naho itwizera twebwe tuba muri Afrika irizera nabo nyacane abandi banyamerika batigeze bava muri Afrika kubera ko buba babona ibintu nk'uko wari wabivuze. Abo rero bariko barabivuga niwe mwace twita aba advocate abo rero bakaca berekana ibintu biboneye bonyine bakabwira amasosiyete hanyuma buhoro buhoro iki sosiyete yacu ikacitse kubera ibyo rero twari twagize mu mwaka uheze nk'ubu unye hariho umuntu twajananye muri iki karere kacu kuza gutangura kwirabira aho iki sosiyete yacu yoshobora gutangura kuvugana n'abantu bari muri za business kugira batangure bimwe twavugana kwevariwa none tuje ngaha byogena gute twobona abantu bafite amashuri twobona ingene business ikogwa ngaha anyi twobona ingene abantu bari ko barabakure twobona yuko pese tuzeye amahera yacu yoshobora kunguka. Ibyo rero twarabitanguye ariko byatanguriye muri abantu bonyine ku giti cyabo twazanye kugira bibonere bacyatangura guhindura ingene bavuga ibihugu byacu hariya muri sosiyete yacu muri Amerika.
Dufise Aaron ku murongo wa telefone. Aaron uratwumva?
Yego ndabumva.
Aaron uri he?
Ndi Kampala Uganda.
Muri Uganda ufise ikibazo bazo mutumire cyangwa icyumviro shikiriza umunyarutse?
Ikise cyumviro gusa mumbabare kubera si kiganiro sinagikurikiranye hasi ariko sije mwari muri ko nayo umvise hanyuma icyo nagira mvuge rero
yego
harabantu usanga bamaze kugera ku rwego ruteye imbere ugasanga barifuza gufasha Uburundi cyangwa Abarundi ariko ugasanga ubyumvira n'umwe cyangwa ni babiri ugasanga nubwo kuba ishobora ikintu agomba gushikiriza we ubwiwe bishikiriye agitwaye mu Burundi kuri bariya Abarundi batoye bato bagasanga kigiye nko kubengo ntakigiye gufasha kubera agashyika ari gatoya kubera Abarundi ari benshi bacanza rero nk'abo bantu bamaze kutera imbere cyangwa kujya mu mahanga bamaze kugera ku rwego mpuzamahanga yuko bora bakunda bagira amashyira hamwe kugira niba agira kandi bafashe igihugu hari abajya bajababa babe ari benshi bose bahane cyumviro cyo gufashanya ari benshi abo bamaze kuronka ugwego bagira kugira kugira ngo hejuru baje hamwe kugira cyangwa ikintu bagoza guterera kidoze kiboneka ngo n'umwe ariwe mutoyo bagomba gufasha azobona ikintu kiboneka.
Murakoze, turashimiye kucimviro cyanyu.
Banamwe murakoze.
Icyo cyumviro ndagishigikiye cyane. Icyo cyo ni cyumviro cyiza nk'uko bivuze ibintu byose cyo turakora cyo turakorana nabandi ariko kandi gituma njebe mbashaka no kuvugana namwe mwese ngaha muri aya radio bankeneye nk'uko bivuze abandi barundi bari muri diaspora babona ibituruko turakora nabo nyine bakashaka kubuza tukaja hamwe kugira ngo ibyo cyo turakora bibe bifise ingufu nyinshi.
Yego, mukurangiza umuntu aretse ibyo bijanye n'akazi kawe hari nibindi wakoze mu kugerageza gufasha ugwaruka abakiri bato nko mu karere kacu k'ibiyaga binini nk'ibijanye n'u Burundi mu byo wanditse wakoze wavuze ko wafashije abana babuze ababyeyi bahitanywe n'ikiza cha sida mu kuja hamwe n'abandi barundi bari mu mahanga mu gufasha abo izo mfuvyi gushobora kuja mu mashuri wabiducira ku mayange tugiye kurangiza.
Egome ibyo nyine ni ibintu problema bya kiri no ku mutima wanje agushika none umunsi hari umuntu benshi bazi yitwa Jeanne Gapia yaraje aradushira hamwe abantu bake aratubaza yuko hari abana benshi b'impfuvyi kubera ya ngwara ya sida batagira abavyeyi batagira abandi babafasha ariko ubiga kandi abo bana ari bubazoca baba banya samuragwa bingo zabo ko twobafasha kwiga muri universite hanyuma tuca turemera turashinya yuko twiyititse abo bana ko tuzobigisha imyaka ine hanyuma turaja hamwe turakotiza ku mezi atatu turiha ama minervare yabo turiha ibituma baguma mu ishuri hanyuma haheze imyaka ine yo programme harabaye abana bashika 37 baronse diplome za universite kubera ubwo bubasha twabashoboye gushyira hamwe.
Ego, mu kurangiza nubuhe butumwa bwa nyuma bo ufise kuba twumvizana cyane cyane abakiri bato bakuravye ariko baratwumviriza bakagufatira ko nk'akarorero babona wavutse mu karere kacu wavukiye mu Burundi urabandanya amashure yawe uraca mu ngorana abantu bose bacamwe umugabo urazirengera ufata icyo gisata gikomeye cyagushikanye kuri urwo rwego rukomeye cyane bariko barakuraba nicyo bubabwira bashobora kwibaza ati kumbure urumwe mu bantu ibihumbi n'ibihumbi bo bava muri Afrika bashobora kuba bageze aho wageze muri make bubabwira ngo
icyambere cy'ambere nshaka yuko umuntu wese ariko arumviriza n'umunsi ari muri Afrika ibyo nashoboye gushika ko nawe nyene yoshobora kubishika ko ibyo nashoboye gushika ko byavuye yuko nakoranye umwete nagize abantu dukora abavyeyi banyobora neza ariko ndagira umwete ndaguma ndabikora ibintu byose byaba biri ngorane imbere yanje nkaca nshobora kubirongera no bishira mu kuri advantage yanje gicambere na mbere ibyo nashoboye gushika ko wabishobora ica kabiri no kwiyumvira yuko ibintu bishobora kuba ushobora kubyikorera wenyine nta kwama turindire yuko leta ari itegeze kudufasha nta kwama ko twibaze yuko hariyo abandi bantu bategereje kudufasha ndazi yuko tudafise uburyo twese bumwe ariko ibyo nibyo mu mutwe tukwiyumvira ica gatatu no gukundana hanyuma kugira ngo dufashanye twese.
Murakoze, turabashimiye cyane. Yamutumire wacu Eric Biribuze yanonoso ivyereke buhinga bwa none akora mu ishyirahamwe Corning rikoresha ubuhinga bwa none cyo shyirahamwe rikaba rifite icicaro gikuru mu gisagara cya Hickory muri leta ya Carolina nayo mu Buraruko muri leta zunze ubumwe za Amerika. Dushimiye mwebwe mwese mwashoboye gukurikirana ikiganiro bashoboye guhamagara bakabaza ibibazo bagashikiriza ibyiyumviro namwe mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika ntimutangwe kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.